ibigezweho vya COVID-19 nkuko biri kuva isaha 10 z'umugoroba zo kuwa gatanu itariki 14 z'ukwezi kw'icumi 2022. Iherezo ryo kwikumira ku itegeko ku bwa COVID-19 hamwe n'ibisabwa ku babaye hafi yuwanduye. Ntibikiri itegeko ko abantu bafise COVID-19 bikumira, ariko hahimirizwa ko abantu bafise ibimenyetso by'ibicurane cyangwa ubushuhe boguma muhira kandi bagafata ingingo zo gukingira abandi. Ni ngombwa kumenya ko COVID-19 hamwe n'izindi ndwara zo guhema zikizunguruka mu mibano iwacu. Umuntu wese azosanganwa umugera wa COVID-19 cyangwa akaba afise ibimenyetso nk'ibya COVID-19 cyangwa izindi ndwara zifatira mu bihimba byo guhema nk'ubushuhe, gukorora, kubabara mu muhogo, ibicurane, asabwa kuguma muhira gushika ibyo bimenyetso bikaze byorohe, kudatemberera abantu bafise amahirwe menshi yo gusinzikazwa cyane n'indwara. Umuntu wese ari mu bitaro cyangwa mu irerero ry'abasaza cyangwa abamugaye n'imiburiburi iminsi indwi naho vyoba kumva z'akazi, kwirinda aho abantu barundana cyane hamwe no mu bibanza bipfunganye. Nimba naho ari ngombwa kuva muhira ibimenyetso bitarahera, ambara agapfukamunwa. Ni ngombwa ko twese tugira uruhara mu kwiraba twebwe nyene hamwe n'abari aho duherereye mu kwitwararika iyo tugwaye indwara zo guhema hamwe na COVID-19. Umuntu wese afise ibimenyetso by'ibicurane cyangwa ubushuhe akwiye kwipimisha COVID-19 naho ibimenyetso byaba bidakaze cyane. Urashobora kwipima wewe nyene ukoresheje igipimo cya RAT cyangwa ukipimisha kuri clinique aho bakoresha igipimo cya PCR. Ari hamwe igipimo cyawe cya RAT kikwereka ko wanduye, urashobora kwandikisha inyishu ku rubuga ngurukanabumenyi rwa coronavirus kuri wezi3@ coronavirus.tas.gov.au/positive/results. Canke ugahamagara ku murongo w'abitaho amagara y'abanyagihugu ku 1681731738. Fyonda rimwe umaze guhamagara kugira usabe umusiguzi. Hamwe umuntu asanze igipimo cya RAT ciwe cerekana ko atanduye kandi afise ibimenyetso, ategerezwa kwipimisha RAT ubugira kabiri canke yipimishe PCR ku munsi ukurikira. Ntibikenewe ko urinda gusaba randevu kuri clinique z'ibipimo vya PCR zegukira leta, ushobora kujayo umwanya wose wo mu masaha y'akazi kugira wipimishe. Urashobora kuraba aho clinique zipimisha PCR ziri hamwe n'igihe zugururira uciye ku rubuga ngurukanabumenyi kwa coronavirus. Ja kuri wezi3@coronavirus.tas/gov/au/testing. Ukaba ufise imyaka y'amavuko irenga 70 canke ukaba uri mu mirwi w'abafise amahirwe menshi yo gusinzikazwa bikomeye n'ubwandu bwa COVID-19, urashobora kuba wokwemererwa kuronka umuti wo kuvura umugera. Umuti wo kuvura umugera ukora neza gusa iyo uwuronse ukimara kwandura COVID-19. Hamagara muganga wawe, umukozi wo mu vy'amagara canke umugwi wa COVID at Home Plus vyihuta bishoboka ukimara gutorwa umugera kugira muvugane ingene woronka imiti yo kuvura umugera. Mu gihe umwanya wose ibimenyetso vyawe biguma biba bibi, hamagara muganga wawe canke uvugane n'umugwi wa COVID at Home Plus ku 1800 893 363. Mu gihe ibimenyetso bibandanya kuba ndanse canke ukaba ufise ingorane zo guhema, hamagara ubusa 3 canke ugende ku bitaro ho naho. Bwira ambulance hamwe n'abakozi bo mu bitaro nimba ufise COVID-19 canke ibimenyetso vya flu. COVID-19 ishobora kuba ingwara mbi cyane 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 ku bantu bagoyigoye mu mibano. Abo nabo ni nk'abasaza hamwe n'abantu basanzwe bafise ingorane z'amagara. Urashobora gufasha gukingira abo bantu mu gukurikiza inyifato ibereye kuri COVID-19 mu gihe wanduye COVID-19. Aha naho ni nko kuguma muhira gushika utore mitende, gukaraba iminwe kenshi na kenshi, cyane cyane mbere n'inyuma yo gufungura, uvuye kwa sugumwe, inyuma yo gukorora canke kwasamura, kwambara agapfukamunwa mu nzu, kandi ugasaba nabo mubana kukambara kugira bafashe mu kwirinda kwanduzanya. Guma mu cumba ca wenyine uko bishoboka kose mu gihe ufise ingwara. Kwirinda aho hose hari amahirwe menshi yo kwanduzanya igihe urwaye. Aho amahirwe yo kwanduzanya ari menshi ni nko mu marerero y'abasaza, mu mazu y'abagendana ubumuga, hamwe no mu bitaro. Ibi bifasha gukingira abantu basanzwe bari mu bihe bigoye. Naho abantu bahafata ategeko ryaryo ryose basabwa gukurikiza, usabwa kubwira abo bantu bose babaye hafi yawe ko wanduye COVID-19. Ibi bizabafasha kugira bafate ingingo ku bijyanye n'amagara yabo hamwe n'imirimo yabo, kubera ko bishoboka cyane ko bandura COVID-19 mu minsi mwari kumwe hafi na hafi. Mu bibanza by'akazi by'abantu bigenga hamwe no mu mahwaniro menshi, bashobora kuba bafise amategeko n'ingingo ngenderwa ko bakurikiza ku bantu bafise COVID-19. Utegereza kumenyesha ku kazi aho ukorera ko ufise COVID-19 kugira bakubwira amategeko bagenderako, hamwe n'ivyo usabwa kugira ngo usubire ku kazi. Wibuke ko ushobora kuronka inkuru zose za COVID-19 ku rubuga ngarukana bumenyi kwa coronavirus, canke ugahamagara ku murongo w'abajejwe amagara y'abanyagihugu. Ja kuri wezitatu akaburungu, coronavirus akaburungu, tasa akaburungu, gava akaburungu, au. Canke uhamagare ku 1800 681 1338. Fyonda rimwe uhejeje guhamagara kugira usabe umusiguzi. Urubuga ngurukana bumenyi rwa coronavirus kandi rurafise inkuru zahinduwe mu migwi itandukanye y'indimi. Ushobora kuronka izo nyandiko zahinduwe kuri wezitatu akaburungu, coronavirus akaburungu, tas akaburungu, gav akaburungu, au akarongo aheritse, my language.